mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza radio ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda ni FM 104 n'ibice 3, turi no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3.
Baratwishyuza ibihumbi 200 hari na rwanda twize tubona mbese natwe byatuguyeho nuko nakundi
haranditswe n'ubundi mu ijambo ry'Imana ngo muzemere ko abantu babahohotera ariko ntimuzagire icyo musigarana ku mutima.
Aba ni bamwe mu Banyarwanda bafite ikibazo cyo kwishyura indishyi zijyanye n'irangira ry'inkiko gacaca, ntibasobanukiwe imvo n'imvano yo kwishyuzwa kwabo. Iyi nkuru kimwe n'izindi zo mu biyaga bigari ni mu kanya kaza kuza. Naho handi mu mahanga, Perezida Museveni wa Uganda yimitswe uyu munsi muri mwanda ya gatanu, naho mu Bwongereza hateraniye inama mpuzamahanga ku kibazo cya ruswa. Aya makuru yo hirya no hino ku isi yo mwayateguriwe kandi muragezweho na Fidele Niyongabo. Fidele, wiriwe.
Thomas, mwiriwe na inshuti, muduteze amatwi amakuru tubafitiye. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yarahiye mu mabanga yo kubandanya kuyobora igihugu cya Uganda uno munsi kwa kane. Museveni yashitse mu kibanza cyo kurahiramwo abari baje kurorera ivyo birori bamukomera amashi mu kiringo c'isaha yari yarahiye. Ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1986 yamara ibirori vyo kurarihira byabaye mu gihe hari cuka kibi. Leta ya Uganda yaciye uburyo bwose burekurira gukoresha imbuga ngurukana bumenyi imbere y'ibirori vyo kurahira. Igipolisi cyari cyarungitswe mu bice byose byo hagati mu gisagara cya Kampala inyuma y'uruhagarara rwabaye kuwa gatatu. Umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta Kizza Besigye ejo kuwa gatatu yari yashoboye guseruka mu gisagara cya Kampala mu byatangaje abantu kubera yari apfunzwe icy'amaso. Yiyemeje kubandanya urugamba rwiwe rwo kuba perezida w'abanyagihugu. Abamushigikiye bari baje ari benshi kumuraba. Igipolisi cyararashe imyuka ibabaza mu maso kugira gishubiragize abari baje kumusanganira, gitangura kubakubita nk'uko bitangazwa na masanamu n'ivyabona n'amasanamu ya video yashizwe ku bibanza ngurukana bumenyi. Yahagaritswe mu byatumye abamushigikiye bashaka kumubona bahonyangwa. Umutambukanyi wiwe ariko asaba ko arekugwa bidatevye kandi atabibanje gusabwa. Amenyesha ko afise impungenge ku magara y'umugabo wiwe no kubatazi ahapfungiwe. Abasenateri mu gihugu cya Brazil bafashe ingingo mu matora yo mu gitondo cy'uno munsi kwa kane yo guhagarika Perezida Dilma Rousseff mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu. Abashinga amateka bariko bitegurira kumucira urubanza ku vyagirizo vy'uko yahinduye ibitegirizo vy'amafaranga leta ikoresha kugira bimufashe mu gikorwa ciwe cyo kurondera gusubira kwitoza kuyobora igihugu mu mwaka w'2014. Dilma Rousseff muri iki gihe afise imyaka 68 yagiririza abamugwanya ko bariko barondera guhungabanya leta yiwe. Amenyesha ko demokrasi n'ibwirizwa shingiro bitegerezwa kubahirizwa. Icegera ciwe Michel Temer yamwihindukije azorangura amabanga y'umukuru w'igihugu vy'agateganyo. Ivyo mu gihe hasigaye ikiringo kiri munsi y'amezi atatu ngo inkino mpuzamakungu za Olympique zo muri uyu mwaka w'2016 zitangure mu gisagara ca Rio de Janeiro. Azohangana n'ibibazo bikomeye cyane mu by'ubutunzi bitari bwaboneke mu kiringo c'imyaka itari mike. Brazil iriko kandi ihangana n'umugera wa Zika wiyadukije muri cyo gihugu. Inyuma y'amasaha agera kuri 22 y'impari mu nama nkengu z'amateka, ibice 50% gusa vy'amajwi nivyo vyari bikenewe kugira urubanza rwa President Rousseff rutangure ku vyo yagirizwa ko yaguranije amafaranga mu mabanki ya leta kugira ahishe ibibazo vy'amafaranga leta ikoresha yongere ariho amafaranga agenewe imigambi yo gufasha abanyagihugu. Donald Trump abonwa ko ari we azoserukira umugambwe wiwe wa Republika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka. Yabonanye uno munsi kwa kane n'umuyobozi w'inama nshingamateka Paul Ryan kugira baganire ivyo badahuriye ko. Ivyo inyuma y'uko Ryan agonanywe ku vyerekeye gushigikira Trump. Umuyobozi w'umugambwe wa Republika Reince Priebus yari muri iyo nama i Washington, akaba yarungitse ubutumwa kuri Twitter avuga ko iyo nama yagenze neza cyane, ko yabaye intambwe nziza mu nzira y'ukunga ubumwe mu mugambwe w'abarepublika. Donald Trump na Paul Ryan babonanye mu kiringo kirenga isaha inyuma y'uko Ryan atangaje mu ndwi iheze ko ataritegurira ku vyerekeye gushigikira Trump mu mugambi wiwe wo guserukira umugambi w'abarepublika amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na rimwe. Yamara Ryan yatangaje ko atazoshigikira Trump kiretse ahinduye amajambo akarishye akoresha mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza, kandi yerekanye ko ashigikiye imigambi kama iranga umugambwe w'abarepublika. Inama mpuzamakungu yerekeye urugamba rwo kugwanya ruswa uno munsi kwa kane cabaye igihe cy'uko Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byihweza imigambi yavyo ubwavyo n'uruhara bifise mu kunyegeza miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari asahuwe n'abanyepolitike mu bihugu biri mu nzira y'amajambere. Inama mpuzamakungu ku rugamba rwo kugwanya ruswa iri kibera mu gisagara ca Londres mu Bwongereza yahinduye aho ishimikiye ku vyerekeye ukugwanya ruswa mu kutagiriza gusa abategetsi batwaza gahotoro banyengetewe na ruswa mu kwagiriza kandi ibihugu bitunze amabanki n'abagurisha amazu muri ibyo bihugu aribo bakuri inyungu matungo asahuwe mu bihugu biri mu nzira y'amajambere.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kubuga rwa internet radio yacu voa.com facebook voa radio yacu. Ikigali mu Rwanda nkuko mubizi hateraniye inama mpuzamahanga ya 26 ku bukungu bwa Afrika yatangiye ejo kuwa gatatu izarangira ejo kuwa gatanu, ihuje abantu barenga 2,200 barimo abayobozi muri za guverinoma, abashakashatsi, abayobozi b'inganda, imiryango itari ya leta, amadini n'itangazamakuru. Desire Hatungimana arayikurikirana aratubwira aho igeze.
Ikibazo kijanye n'ingene Afrika yoshikira iterambere rirama nicyo cyafashe umwanya ukomeye muri nama ijejwe ubutunzi ku isi iri kwirabera mu Rwanda kuva kuri uno wa kabiri. Abakuru b'ibihugu vya Afrika bitabiriye iyi nama bikaba biboneka ko iterambere rya Afrika ribaraje ishinga kandi ko bafise imigambi itari mike kugira babishikeko. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yamenyesheje ko kubwiwe iterambere ridashoboka ridashingiye ku banyagihugu kuko aribo nkingi y'iterambere. Yamenyesheje cyane cyane ko muri Afrika hakunze kuba ikumirwa ugasanga abagabo barakumiriye abagore, kandi kugira iterambere rishoboke atanumwe yategezwa ukumirwa. Amenyesha ko abagore bafise ubushobozi nk'ubw'abagabo.
Men of Africa just ahead of women but behind everyone else in the world.
So abagabo bo muri Afrika nibo batwara bakabazwa byose, ariko turavye ku isi dusanga aribo bari inyuma. Icyo gihe mbona dukeneye no kugendera hamwe abagabo bakajya ku rugero rumwe n'abagore, ahubwo tugatandukanywa n'impano n'ubushobozi bwa buri wese, aho kuba igitsina gabo cyangwa igitsina gore. Nibaza ko imyaka 5 cyangwa 10 Afrika dushobora kuzoba hari icyo tumaze kubikora, ko ariko icyo tugomba gukora no kujya hamwe tukabyitaho kandi tukumva ko ari byacu, ari twe biraho ubwa mbere kandi tukabishyira mu ngiro kuko nta wundi biraba atari twebwe. Umukuru w'igihugu cha Kenya Uhuru Kenyatta nawe aremanga ko Afrika ishobora gutera imbere bikomeye na hatabutunzi kama nk'ubutare bwinshi ifise cyangwa amashyirahamwe yo kubuhingura. Amenyesha ko abanyafrika icyo bateza imbere ari uko bohanahana ibyo bafise mu rudandazwa rwabo imbere yo kujya kubirondera ahandi.
We as governments need to be more focused.
Twebwe nka leta icyo dukeneye cyane no kugira intumbero, kuko ntushobora kuvuga guhanahana ibintu muri Afrika igihe abanyafrika badahuza. Nka Afrika buseruko turiko tugana muri iyo ntumbero. Nibaza ko kuva haba ubwigenge ari ubwa mbere tugiye kujya hamwe na Ethiopia mu mpera z'uyu mwaka cyangwa mu ntango z'umwaka uza tuzaba turi kumwe. Ibintu bizotuma dushira hamwe ingufu hakaba n'urudandazwa njabukambibe. Nimba koko Afrika ishaka gutera imbere itegezwa kwitaho ugwaruka.
If Africa is to grow it must focus itself on the youth.
Iyi nama rero ikirabera mu gisagara cha Kigali bitekanijwe kwisozegwa kuri uno wa gatanu. Abanyafrika bigira inama y'ingene boteza imbere ubutunzi mu bihugu byabo. Desire Hatungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.
Tugumi Kigali, aho noneho tugiye guhamagara Assumpta Kaboyi we atubwire ukuntu leta y'u Rwanda yatangije ibikorwa byo gukangurira abasahuye imitungo mu gihe cya genocide mu 1994 imigambi yo kubashishikariza kwishyura ba nyiri imitungo ku bwumvikane bitarenze kugera aho ibyabo bitezwe cyamunara z'umutakaboyi rero
hashize imyaka igera kuri 4 inkiko gacaca zishoje imirimo yazo ariko abatsinzwe muri gacaca bagategekwa kusubiza imitungo y'abandi basahuye na nubu haracyari umubare munini w'abaturage batarishyura ibyo bangije ministre w'ubutabera Johnson Businge ubwo yari mu karere ka Gisagara mu ntara y'amajyepfo atangiza icyumweru cyari ufasha mu by'amategeko kuri uyu wa mbere yavuze ko muri iki cyumweru ngaruka mwaka gitangijwe ku nshuro ya 8 hazibandwa ku bukangurambaga bugamije gufasha abaturage kurangiza imanza ku neza by'umwihariko zaciwe n'inkiko gacaca n'umwitozo utoroshye aho abanyamategeko baturutse muri ministeri y'ubutabera n'aboherejwe n'imiryango itegamiye kuri leta bose bafite inshingano yo guhuza abasahuye imitungo n'abasahuwe muri gahunda yo kurangiza ibibazo hatabayeho kwinjira muri cyamunara aha ijwi rya Amerika ryari ryagiye mu kagari ka Rugarama mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge
aya mafaranga washatse ukuntu yishyura
muzayabonera niko nzayatanga none se najya gutanga ayo ntafite
niba yamenyeshe twebwe dushyire ku isoko tubishyure
ubwo se uwajya naho tuye ayo mafaranga yayabona
ibi nibyo bibazo n'ibisubizo wasangaga bishyuzwa imitungo bagomba gusubiza igihe bazabonera ubwishyu bagatanga iby'abandi ni igikorwa kitoroshye hari bamwe bahitaga bafata umugambi bakishyura ku kanya ibi byagaragaye cyane cyane kubishyuzwa amafaranga make
nitwa Kamana Patrick narinje kwishyura amafaranga yirangiza rubanza rya gacaca no bashyize ku rutonde nanjye bashyiramo
mu byo wasahuye
mu byo nasawe ubwo ngiye fata icyemezo cyo kujya kwishyura kuko numvaga nani igisibo kirimo
wowe bakwishyuzaga ngahe
6500
uyahereje umukecuru
ndayamuhereje
hari ikindi kiciro cy'abacitse ku icumu bahaye imbabazi bagenzi babo ubakaba ntacyo bakibabaza
nyiko gacaca zibaye biba ngombwa ko nabamushye kuri rwa rutonde rw'abantu badusenyeye mu byukuri yarahunze nanuga mu Rwanda umwana ne wari uhari nawe ubwo yatangajwe nuko yumvise ko mubabariye mu imbabazi tuzana ku kagari nge ku bwanje ku giti cyanjye nanamo batansabye imbabazi atari no mu Rwanda
ikicyo gikomeye ni kigaragara mu bazunguye imitungo y'ababyeyi kandi abo babyeyi aribo bakoze ibyaha uru rubyiruko rwemera kwishyura ariko rugasa nkaho rushinje urundi ruhande kubishyuza babahohoteye
baratwishyuza ibihumbi 200 hari na rubanza twize tubona mbese natwe byatuguyeho nuko nakubonde
haranditswe n'ubundi mu ijambo ry'Imana ngo muzemere ko abantu babahohotera ariko ntimuzagire icyo musigarana ku mutima icyo twashakaga twari kumenya abantu twishyura nambwo twari tubazi nimba ibintu byarakozwe n'umubyeyi ariko mwirangiza rubanza tukaba tutarabonye itariki rwabereyeho n'igihe wenda rwabereyeho tudusanga muri make hariho akarengane hagati yacu
imitungo yangijwe muri gacaca igiye kumara igihe kingana n'imyaka 4 itishyurwa ni igikorwa gisa n'igihangayikishije abaturage cyane cyane bafitanye ibibazo kuko hari bamwe bemeza ko nta umwe n'ubwiyunge bwashoboka mu gihe hari abakirebana nabi cyane cyane bishingiye kuri iyo mitungo
wenda nawe ururanga ukibonye mu gikorwa nani imbabazi basaba hari n'abagutuka twe dufite umwe rwa Rugarama abagutuka bakajya kurega bose ngo barabarenganya bakumvikanisha ko imitungo bafite ari inzu yonyine kandi ndi yarajya yigurisha gahoro gahoro kuko nimba adaciye bugufi ngo tujyane mu ntagwamo imbabazi mu by'ukuri nawe
none ikintu kitwa umwe n'ubwiyunge ntikiragera ahanga
nago kiragera kuko bafite umuturi hejuru nyine bumva ko none wenda maraza kuburaza kumugera urebe tutsa dutukiranga n'amagambo avuga nga
abanyamategeko baturutse muri ministeri y'ubutabera bafatanya iki gikorwa n'abantu baturutse mu miryango itari ya leta ariko bose bagashigikirwa n'abayobozi b'utugari cyangwa b'imirenge kuko abenshi aba bayobozi aribo babana n'abaturage kagari ka Rugarama mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge umuyobozi kagari madama inkami ya Siya yabwijwe rya Amerika uko ikibazo cy'imitungo gihagaze muri rusange
kugeza kuri uyu munota wa none imanza narisigaranye ni imanza zigeze kuri 46 narifite imanza zigeze ku 120 urebye harimo bamwe binangiye kwishyura navuga ko bafite n'imitungo handi bagiye bayihisha bakayandika ku bana babo hari abandi nanone baba bafite umutungo ari wa arimo akaba gaciro k'umutungo we no asabwa bidahuye yishyuzwa menshi hanyuma rero nicyo kibazo cy'abana bagiye biyandikaho imitungo y'ababyeyi cyangwa se ababyeyi bagiye batanga imigabane ariko mu rwego rwo guhunga kwishyura
iki cyumweru ngaruka mwaka cyahariwe gutanga ubufasha bwo by'amategeko cyatangiye kwa mbere tariki ya 9 z'ukwezi kwa 5 kikazasozwa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 5 uyu mwaka asumta kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Noneho tujye mu Burundi aho Vice President wa mbere w'inama nshingamateka Agaton Rwasa yasuye intara ya Kirundo yasabye abanyakirundo kwirinda ababakwegera ababakwegera mu ndyane. Iyi nkuru turekesha Jean Bosco Ndarurinze.
Kuganira n'abaserukira abandi mu buzi mu ntara ya Kirundo kubijanye n'ubuzima bw'intara nico cyashikanye mu Kirundo kwasa Agato icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mujanye n'umutekano Melchior Nankwahomba uramatari w'intara ya Kirundo ati umutekano wifashe neza n'abanyagihugu babanye neza mu butandukane bwabo.
Yamara harabonetse abagiye bashaka kutoba, turashimira inyabune amakomite y'umutekano ahurikiyemo bose ukuntu bagiye baravyifatamo inkozi zikibi zitari nke zigafatwa eka nibigwanisho bitari bike bikaba byarafashwe.
Yisunze imishamirano yavuzwe mu ntara ya Kirundo mu gihe amatora yari yimirije Rwasa Agato yasavye abanyakirundo kwirinda indiane za politike.
Mwirinde nanone uwari we wese yoza kurondera kubaryanisha. Mu Burundi amategeko aratwemerera kugira ibyiyumviro bitandukanye. Nta muntu umakwiye kwanga uwundi kubera badasangiye ibyiyumviro. Nibisanzwe nkuko dutandukana no mu muryango ari mu muryango so umwe nyoko umwe turatandukana ku mazina akitwa ukunda akitwa ukundi mugabo twese tuguma turi abana bo muri urwo rugo. Nimwigisha abantu kumva yuko gutandukana mu byiyumviro kuko iyo abantu bahuje ibyiyumviro bashobora kurangura imigambi ikomeye.
Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo nawe avuga ko bariko baritegura neza kwakira abana barangije amashuri shingiro. Ariko umwe mu bayobozi b'amashuri y'imyuga yavuze ko bafise ikibazo cy'ibitabo kuko ivyo bari biteze bitabonetse biturutse kwihagarikwa ry'imfashanyo n'ingoma y'Ububirigi yabafata mu mugongo.
Ariko harakogwa ibitabo by'inyigisho. Maze ivyo bitabo ko igice cyagenda gihera twagenda tubigerageza. None iyo programme yarahagaze kubera twayifashwamwo n'ingoma y'Ububirigi ihagaritse iyo mfashanyo.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yasabye leta gusubiramo kwihweza umugambi wo gushyira mu minwe y'abikorera utwabo iyandikiro ry'ibitabo by'inyigisho.
Nibaza ko leta ngaha ikwiye kuraba neza kuko hariho ijya régie de production pédagogique. Uyu munsi rijya sishyira hamwe ryoja muri ya regime yindi y'ibintu byo kugira privatisation. Cya cyari gikwiye kuguma ari ikigo cya leta kuko indero y'abana b'u Burundi uwa mbere ari responsable ni leta.
Uburongo y'igisata cy'uburimyi n'ubworozi nawe ati icyo gisata cyifashe neza. Ati yamara hariho tugorane tumwe tumwe tujanye n'abanyagihugu bashobora kubura ibikoresho by'uburimyi nk'ibyo guca imikobeko.
Ingwana nyamukuru kuki gikorwa cyo kwinjira isindi mu komurazi yuko isindi muteza kuyikinira kugira ngo twimbure cyane nuko abenegihugu iyo bagiye gukora baravuga bati turabuze ibikoresho nk'amapiki n'amasipine n'ibindi bipawa hamwe mbere n'amasemansi twibaze yuko ari cyo kibazo nyamukuru twa dufise ubu uya.
Aha nawe nyine icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ashyira uruhara kuri leta.
Nubwo leta ikeneye amafaranga hari ibintu yari ikwiye kuraba mu buryo bwo gufasha umunyagihugu. Leta yoraba aho guha exoneration abantu baje kubaka amagorofa yogabanya kubikoresho by'uburimyi n'ubworozi igashyira ko exoneration isuka ikazimbuka iyo piki ikazimbuka umunyagihugu wese agashobora kuyigurira. Nibyo babyiza hageze guca iyo mikobeko nibaza ko ntawosubira kugira ingorane kuko umwe wese mu itongo ryiwe yoba ashoboye kubyikorera kuko ibyo bikoresho yoba ashobora kubironka.
Muganga Jean Baptiste Nzorero Nkankuzi yarongoye intara y'ubuvuzi ya Kirundo yagarutse ku ngwara ya malaria ibandanya kubangamira amagara y'abanyagihugu n'ikibazo cy'umugambi wo kurondoka ku rugero utarashobora kunyugwa n'abanyagihugu. Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yasavye abo vyega bose gukomeza bahimiriza abanyagihugu haba kwikingira malaria canke kwijukira kurondoka ku rugero. Agatogwasa icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka yasozere urugendo rwiwe mu kugendera amashure mu makomine ya Kirundo Ntega na Vumbi ashikiriza ubushimwe ku banyeshuri barushije abandi amanota mu Kirundo. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Leta ya Kenya yafashe icyemezo cyo gufunga inkambi ebyiri z'impunzi zikomeye kubera impamvu z'umutekano. Izo nkambi zirahitwa Dadaab n'ahitwa Kakuma, zakira impunzi zirenga miliyoni. Ni inkuru ya Jill Craig uri i Nairobi, turayigezweho na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Ikambi y'impunzi ya Dadaab yagutse gusumba amakambi yo ku isi yose. Irimo impunzi zirenga 328 zigizwe hanini n'abanyesomaliya barokotse mu ngyane ziri mu gihugu cyabo. Leta ya Kenya isigura ko imvuye umutekano biciye mu gukinga ibitero by'imigwi y'iterabwoba ariyo yatumye hafatwa ingingo yo kugara ayo makambi. Ariko umushingantahe Jerry Simpson arongoye igisata kijeje ivyigwa bitandukanye biraba iby'impunzi mu ishami mpuzamakungu gita agateka kazi na muntu Human Rights Watch, yemeza ko ata mpunzi n'imwe yo muri ayo makambi iragigwa n'icaha c'iterabwoba.
There's not a single shred of evidence that any registered Somali refugees in Kenya have been behind.
Nta cyemezo na kimwe kihari cy'uko ari impunzi zituruka muri Somalia zoba zaragize uruhara mu bitero by'iterabwoba byabaye muri Kenya. Kugera ino saha nta munyesomaliya n'umwe aragirwa canke ngo yagizwe icaha nk'ico. Niko hari abanyesomaliya bagirijwe igitero cyabereye mu nzu y'ubudandaji Westgate iherereye i Nairobi n'igitero cya Garissa cyabaye mu mwaka uheze. Yamara abo bagirijwe ivyo bitero vyarabonetse ko bari baje bava muri Somalia. Nta numwe muri bo yari yanditswe nk'impunzi.
Umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Mwenda Njoka ivyo vyamirira kure, akemeza nyabuna ko abakoze ivyo bitero vyose babiteguriye mu makambi y'impunzi bongera bahakorera n'imyimenyerezo yo gukora ibitero harimo icabereye ku nzu y'ubudandaji Westgate mu 2013 kigahitana abantu 67. Umushinga ntaye Mwenda Njoka abandanya avuga ko abakoze ico gitero cyo kuri Westgate bamenyekanye biciye ku matelefone bari bamye bahamagara canke ku bantu batandukanye. Leta ya Kenya icako mu guperereza inkuru mu ikambi ya Dadaab. Umuhinga mu vy'intwaro n'umutekano mu Munzawu ku ruhande rwiwe aremanga kwa makambi bishika akabera intambamye umutekano. Ariko inyishu atawo irenganya niyo ngo yarikwiye gushigwa imbere. Aha Mumunzau agira ati,
they have been infiltrated by terrorists, but it is not
abari muri ayo makambi barinjiranywe n'abihevyi. Ariko ivyo ntibica isigura ko impunzi zose zikora ivyo bitero. Kubera izo mvo ni ngombwa ko haba imishyikirano myinshi nabo vyega kugira ntihagire abagwa mu mporero kandi ataco bagirizwa.
Ikindi uyu muhinga mu vy'umutekano n'intwaro ahanura n'ukwimurira ayo makambi hagati mu gihugu ca Somalia, ariko umutekano wabimuwe ugakingirwa bikomeye kandi bagashigwa ahantu amashamwe mpuzamakungu yita impunzi n'ajeje gufasha mu bundi buryo ashobora gushika. Igihugu cha Kenya kimaze imyaka yababa 25 cakira impunzi subwa mbere kigabishije kuyugagwa ry'amakambi, ariko bigaherera mu majambo. Uganyuma cagabisha hari mu mwaka uheze, kiramaze kandi no kugabisha mu 2013. Amatora mu gihugu cha Kenya ategekanije kuba mu mwaka uza. Umushinga ntahe Jerry Simpson wo mwishirahamwe gitaho agateka kazi na muntu ryo muri Amerika Human Rights Watch akabwiye Ijwi rya Amerika ko abanyepolitike bakunze kukemura ibibazo by'impunzi mu kiringo cy'amatora. Umuvugizi w'ubushikiranganje buraba intwaro yo hagati mu gihugu Njoka arahakana naho biruko ko kuba Leta ya Kenya yatangaje iyo ngingo ataho bihuriye n'ibihe by'amatora ico gihugu cimirije. Abahagarariye amashirahamwe aharanira ineza y'umunyagihugu nk'ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu rurimi rw'Igifaransa bahanura leta kurengera inyungu za politiki ikisubira ko ku ngingo yayo yo kugarizo kambi leta ya Kenya ikabivuga ko amasezerano yo gutahukana impunzi mu mwumvikano yasinywe mu 2013 hagati y'igihugu cha Kenya Somalia n'ishamwe mpuzamakungu RCR gita impunzi yatevye kuja mu ngiro guverinoma ya Kenya imenyesha ko ico kibazo kiri mu mino y'igisata cha leta kirabivye impunzi biragoye rero kumenya nimba amakambi ya Kakuma na Dadaab azokugagwa na ryari yo ngingo izoshigwa mu ngiro
Monica ureke rukuri
Bego kuri ko sindi kinyoma bege naze yo sindi nabi tukorengera gute bidutandukanya gutusenyere ku mugozi umwe Inyishu ni mugikino muri kirukuri mugiye kwamo mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera? Isango ntigutange.
Monica, muri kirukuri.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turagenda tugana ku musozo w'iyi minota 30 y'amakuru. Hagataho Fideli imbere yuko dusoza watwibutsa muri make amakuru watugejejeho.
Urakoze Thomas. Isuti mwakurikiranye amakuru twabashikije twabwiye ko president wa Uganda Yoweri Museveni yarahiye mu mabanga y'kuyobandanya kuyobora igihugu cha Uganda no munsi kwa kane Museveni yashitse mu kibanza cy'ukurahiriramwo abari baje kumurorera kurorera ivyo birori bamukomera amashi mu kingo cisaha yari yarahiye Museveni ari kutegetse muri Uganda kuva mu mwaka w'1986 yamari birori byo kurarihera byabaye mu gihe hari cuka kibi leta ya Uganda yaraciye uburyo bwose burekurira gukoresha imbuga ngurukana bumenyi imbere y'ibirori byo kurahira igipolisi cyari cyarungitswe mu bice byose byo hagati mu gisagara cya Kampala inyuma y'uruhagarara rwabaye ku munsi wa gatatu Abasenateri mu gihugu cya Brazil bafashe ingingo mu matora yo mu gitondo cy'uno munsi kwa kane yo guhagarika President Dilma Rousseff mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu abashinga amateka bariko bitegurira kumucira urubanza ku vyagirizo vy'uko yahinduye ibitegiri vy'amafaranga leta ikoresha kugira bimufashe mu gikorwa ciwe cyo kurondera gusubira kwitoza kuyobora Brazil mu mwaka w'2014 Dilma Rousseff muri iki gihe afite imyaka 68 yagiriza abamugwanya ko bariko barondera guhungabanya leta yiwe amenyesha ko demokrasi nibwirizwa shingiro bitegerezwa kubahirizwa icegera ciwe Michel Temer yamwihindukije azorangura amabanga y'umukuru w'igihugu vy'agateganya Donald Trump abonwa ko ariwe azoserukira umugambwe wiwe wa Republika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka yabonanye uno munsi kwa kane n'umuyobozi w'inama nshinga amateka Paul Ryan kugira baganire ivyo badahuriye ko ivyo inyuma ya Paul Ryan agonanywe ku vyerekeye ugushigikira Trump umuyobozi w'umugambwe wa Republika yari muri iyo nama i Washington yarungitse ku butumwa bwiwe bwa kuri Twitter avuga ko iyo nama yagenze neza cyane Inama mpuzamakungu yerekeye urugamba rwo kugwanya ruswa n'umunsi kwa mbere cabaye igihe cy'uko Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyihweza imigambi yavyo ubwavyo n'uruhara bifise mu kunyegeza miliyaridi n'imiliyaridi y'amadora asahuwe n'abanyepolitiki mu bihugu biri mu nzira y'amajambere
Muracyumva rero radio Ijwi rya Amerika tubaye tubike abantuye tubifuriza kugira umugoroba mwiza kandi mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.